mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isame na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Jodiane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda mucumva muciye ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu gihugu cy'u Burundi kandi tubahaye ikaze ku bakunzi bacu muri mu Rwanda turi ku FM 104 n'ibice bitatu ahandi mutwumva ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero misi yose ya gatandatu muramenyereye ko nta mutumire tuba twabatumiriye ahubwo mwebwe aho muri mamura batumire bacu nta kindi tuyaga muratubwira makuru hari nk'amakuru usanga arabaye haba ma quartier atandukanye aho muba makamba atandukanye ibisagara bitandukanye ugasanga ayo makuru ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuyamenya ayo makuru muratubwira mukayasangira n'aba bari kwarumviriza ijwi rya Amerika ariho natwe ayo twabatangarije biciye ku radio canke biciye ku mbuga zacu zitandukanye ngurukana bumenye yaba Facebook turacisha kwa ama video usanga harimo amakuru yaba ku rubuga rwacu wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com turacisha kwa makuru yaba nka yavugwa muri Afrika yaba yavugwa hirya no hino nko muri Afrika twarabwiye inkuru yari ijanye n'amatora ya Nigeria ariko aritegurirwa cane gose ariko amatora umugurije gutunganya amatora muri Nigeria uhejeje gutangaza haizi nk'amasaha indwi gusa ko yegejwe inyuma abanyagihugu barababaye bavugati twajuraguritse perezida Muhammadu Buhari aramutswa Nigeria w'imyaka 76 yasavye abanyagihugu kudahungabana umugurije gutegura amatora ya Nigeria ntazishi uravuga igituma wasubije inyuma ya matora ariko avuga ati vyari ngombwa ko tuyegeze inyuma kazoba kwa gatandatu wundi kugira ngo abe mu muco kandi abe atunganijwe neza iyo niyo nkuru rero igezweho turabigaruka ko wa mbere dufise ku murongo wa telefone ni Jean de Dieu Ikaze
kaze muraho neza
turakomeye turashima twaramutse kandi twibaza yuko tuzana kwirigwa
ahanumumeze neza izizanye meze neza
urakoze cyane gose
nange simera radio y'u Amerika kuri ari ngitangire yo kuma umwanya nka usanga itekereza nati nanga njande bi mu karere ka Nyamagabe ndi mu murenge wa Ngomane nechahoze ari gikongo
nuko rero Jean de Dieu no musi utuzaniye amakuru dusabikanya udusangiza canke hariho ayo ufise ico uvuga ko kuyo twagutangarije mu ndwi duca dusozera
nanye ayo mfite ngewe nayo nagira ngo mbabwire natwe no mu gihugu cy'u Rwanda tumeze neza dushimira natwe umukuru wacu w'igihugu urabizi ko arangije iriya manda yayobowe neza tumushimira tunayobowe na perezida tunashimira n'uwafashe ubutegetsi nanone akongera akayobora nawe biriya bino bihugu nanone bigize
ukuvuga muryango umwe bwa Afrika
kuwe furije nawe ihiye amahirwe masa nawe ikindi kintu nawe navuga nawe dufite nawe nuko ubuyobozi bwacu ubu twarimo buduteganyiriza urabizi ko bari badushyize mu byiciro harimo abantu bari batabyishimiye ariko barimo baratugira yuko bagiye kongera tukabisubiramo buri muntu akajya mu cyiciro ashaka dushimira leta yacu y'ubumwe natwe inanga muri gikongoro urabizi ko gikongoro ni ahantu bahoze bavuga ngo ni hera ariko dushimira umukuru wacu w'igihugu Paul Kagame ubu yaduhaye inka ubutaka busigaye bwera kubera mu mafumbire abakecuru n'abasaza bageze mu zabukuru barimo barafata amafaranga buri kwezi yo kugira ngo abe yabasha kugura isabune agure umwenda mwiza abashe kuba ameze neza ku mubiri no ku mutima wose nta kintu kindi afite ikindi aho tumushimira izo girinka munyarwanda nanone
urakoze ugira umunsi mwiza ugira umunsi mwiza Jean de Dieu
turabashimye cyane surize tubasi kamiringa
turabikora
turi kumwe kandi ibiganiro byanyu
urakoze ugira umunsi mwiza ugume wumviriza Jean de Dieu yarayivuze mu kanya nuko iyindi nkuru yaranze inondwi harimo ihererekananya ry'ubutegetsi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika aho perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasubiriwe muri ico kibanza na n'umukuru w'igihugu ca Egypt ariwe Abdel Fattah al-Sisi byabaye mu ndwi iheze Addis Abeba ku murwa mukuru ahari hateraniye n'inama y'abakuru bagize uwo muryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko muri iyo nama igihugu cy'u Burundi carashikirije ikete abakuru bo ngaho basigura igituma barashize uwahora ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nziza Murantunga Pierre Buyoya ku mutahe mpuzamakungu ku ruhande rw'iwe perezida Buyoya nawe yavuze yuko uko ari gusamaza amakungu turase na Steve ku yindi murongo wa telefone Steve Cards
Hello
I Cards
Marco
turashima uherereye he
ndingaye bizimbura ku mutangano
kuri mutangano haravugwa make
amahoro kabisa turashima
na makuru tuzaniye nico ufise utubwira kuyo twagutangarije cyane
no kuvuga nagomba gushikiriza ikintu kimwe hariho ikintu cy'amasanganya ashika kuri abiri amaze kubanga ha mbere ya hospital militaire bitumwe n'uruja n'uruza rurerure abantu bagenda cyane mbere ya hospital militaire ni ukuvuga nkaba nasaba leta y'u Burundi nyomba byo bari bishoboka bo hashira irya by'amaferu ibyo bifasha abantu kugira ngo imodoka amasinga cyangwa abagenda n'amaguru bashobore kurindirana kugira ngo iby'amasanganya bihagarare kuko hamaze kuba hagati muri amezi abiri ahije hamaze kuba amasanganya abiri urumva n'ibintu bibabariza cyane urujya n'uruza muri gasanzwe ngo hashira nk'amaferu ibyo kugira ngo
iya nyuma uri kuravuga ngirani yabaye mu ndwi z'abavuzemo yuko nahitanye n'abatari bake hajemwo wari kuri ku gataxi vero kiwe hamwe n'uwagendera kuri tukutuku Steve
so
hanyuma none wewe kubwa wewe vyo biterwa nuko ayo mafeu rouge atahari canke hariho no gutwara cane kw'abantu ugasanga rimwe na rimwe banatwara abana fasha n'akayoga ko nkiyo baravuze ko ariko aratwara yari yasomye akayoga cane
urumva n'igipolisi cyo zakira kwiza uduce tumwe tumwe bazi ko haca abantu benshi bashobora kuba amasanga bakagwiza igipolisi kugira ngo bishobore kuzakira kire yateka abantu kino bashobora kugenda mu bwitonzi bivanye n'ukuntu haba hari abantu benshi
hama ayo mafeu rouge ariyo matara age afasha abatwara kumenya iyo baja no byari bahagarara ubundi umenga yarigeze gushigwaho gatonya hariho nko kuri 28 novembre hariho kandi no kuri ibarabara ryitiriwe kwikukira bari bayashizeko aracariho yarigeze akora cyane
ni ukuvuga ubwo buce bumwe bumwe arahari ariko hariho n'ibindi bice yarakenewe gushigwaho kubera naho nyine tubona yuko byari bikenewe
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza bibwirwa benshi bikumva bene ibyo ngira abo vyega baravyumvise urakoze cyane Steve kuri mutangano
ndabashimiye ku ico rya Amerika
tukivuga kuri ivyo vy'amasanganya ubushikiranganji buraba ivy'amagara abantu mu gihugu c'u Burundi bwaratangaje busaba yuko amafaranga y'ingwati yahora asabwa baje kwivuza batosubira kuyasaba bubanza kwinyarukira ahubwo kwakira umugwayi hari no mu gihe havugwa abatari bake bashikanwa kwa muganga bagize insanganya ugasanga iyo mafaranga atabonetse biriko biratuma umugwayi atakigwa hakiri kare turase kandi na Bizimungu Bizimungu ikaze
ngo murakoze kutwakira
uherereye nawe
mirere mu Burundi muri province Kirundo hano mu Bugabira
havugwa make
kwashaka kubabaza ubwami turabashimira kujyana mu bishyira ko ndaba kujyana kese
urakoze cyane
nashaka kubabaza gusa impamvu menga afrikanzi radio ino zikakwa zindi ngorane twagize nazi
ibizimungu kuva mu kwezi kwa gatanu ugwego rujeje gucungera ingene umwaka mu kwezi umwaka uhera ugwego rujeje gucungera ingene imyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi CNC bwarafashe ingingo yo kugara imirongo ya FM y'ijwi rya Amerika muri ico gihugu twari twahawe ikiringo cy'amezi atandatu ariko ico kiringo cararenganye bavuga yuko atavyinshi bagifise bavuga kuri iyo ngingo uko bizogenda biraje imbere tuzobabwira
murakoze cyane
yego urakoze cyane gose bizimungu kandi mukomeze mwihangana
yego namwe murakoze
ijo gye muri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda niyo ya mukaririmbo kiwe yasubiyemo nkunda kuburegwa tukibaza ko aho muri ariko mutorinda murashaka kuri ugo rwego mwonwa mwigerera mugire umunsi mwiza n'urutonde rw'iganiro vy'ijo gye Amerika
Basindo kagulima yemwe ngo kanaka baganye nusanga zaheze taesa ngabura namba nibishingiro byasto yema majambe arabatize bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenye ndangira basinyo bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenye ndangira basinyo yemwe nkasanga zaheze none mumbarira bazinyoye bagira ngo ngunda kuregwa ariko simboregwa cenye ndangira bazinyoye
I don't wanna waste your time on fancy cars my love is so real don't you think so No fue merecido nada Agera que tengo un hit con tinte Me merecerá Saco con la pe Be my lover Be my honey Be my everything No how can I Todavía no os dejo Decir a nombre Una mundo así Kaboko. Oh baby you got it Oh baby you got it Oh baby you got it You got it
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga imiziki itandukanye mu midiho itandukanye twongera dusangira n'amakuru avugwa ahiwanyu munavuga n'ico mushikirije kuyo twabatangarije Jean Bosco ku yundi murongo wa telefone uratwumva
ndabumva neza ndahantu yitwa Mugano mu giteranye
igiteranye mu ntara ya Muyinga
Ewa nka basanzwe ndongo ishure gisumbuye.
Aha, ishure gisumbuye gitwa gute?
Ifite kominare Mugano.
Haravugwa makinga aho na cyane cyane mu gisata cy'inyigisho ko tugize imana tukakuronka.
Mu gisata cy'inyigisho havugwa mbeza abana turabafisa ariko makuruma twashaka kubashikiriza. Na yajanye n'abana bakiriye babiri bapfuye muri Tanzania ego turindiriye ko barabakiye ariko nta manota baje bazanye yabo kuko bahunguka ku bushake turindiriye amanota yabo kugira tubandike tubashyire ku ntonde ego nibyo hanyuma mu gisata cy'indero nyene hararangwa umutekano muri rusange tumwe tutategura abana kugira bazokore ku nkuru yo mu icenda ikibazo cya leta kibaha uburenganzira bwo kujya muri kaminuza tumwe turabitegura tubaha n'amateste yo kwimenyereza
Ego none ga Jean Bosco abo mwakira bavuye ngaho muri makambi atandukanye nk'ubu mumaze kuronka ayo manota yo baronse nimba bari bamaze umwanya munini ko nzirikana nk'iyumaze nk'umwaka udakurikirana n'izo nyigisho zitandukanye bihunga abana baca bashikira mu rwahe rutonde rw'inyigisho nko mu gihe baba barahunze bataratangura n'ivyo vy'uko concours national ikoregwa mu kwezi mu mwaka w'icenda
bo ingingo ifatirwa cyane cyane mu bushikiranganje no muri DPE nabo baturungikira abana tabana ni mubandike mwaka uyu n'uyu hanyuma bamenyereza ibyiba cy'uwo mwaka kugira tubategure nyene nyigisho zo mu Burundi bazibandanye mu mahoro.
Ubu unye ntiharengerana umwaka ntugeze kure ibice batize bizoca bigenda gute?
Twabakiriye mu byo cya mbere nyene mugabo kibazo nuko bari babwiye batamanota yatagiraze baturarindiriye kubashyira ku ntonde. Ego nkuko twayivuze nyine nyingi fatigwa muri DPE nibo batubwira bati uyu mwana mumwandike cyangwa nawe ni mumureke bararindiriye. Ariko nk'abakobwa cyane cyane tuca tubarangire twubakingira kugira ntibabe baragereye. Ego
hanyuma aho Muyinga ariho nk'abana b'abakobwa basengera mu ishengero Assemblée Chrétienne riri ngaho mu Muyinga twaratangaje mu nzwi yaheze yuko abo bana bari kwaragira ikibazo ko ku mashuri ababwiye ati mwimwesha imishatsi nabo bakavuga ati imyemerere yacu ntidukundira na gato ko umukobwa aba hatamushatsi ubwira. Hari abasengera muri iryo shengero musengaho ku ishuri murongoye canke naho bataba basengera kuri iryo shengero bafite imyemerere itabemerera kumwa umushatsi.
Ishuri ndongoye nibaza ko ataba hari ntabwo ndabona kuko bose iyo tubabwiye kuyimosha bacabaga bimoshe nta kibazo gihari. Hanyuma iyo bahari naho intwaro n'ibyiga bakatubwira cyo gufata aho turabona kabisa aho nterereye ntabwo ndabona.
Hama ico kibazo mu kigona kwiki nk'umukuru atwara ishure kandi barizwa kw'abakobwa canke ari no mu ntara harimwo ico kibazo mwibaza ko umwana w'umunyeshuri aramutse aja mu idini rivuga ati ntugamwe umushatsi ama kwishe na hati mwa byogenda gute?
Niba nibaza ko inyishuri twoyihuriza ko twoganira nabo basanzwe barongoye iryo dini tukagira inyishu duhuriye ko je niko nobivuga mu gihe waba hari notuma ko barongoye iryo dini tukaraba inyishu duhuriza ko wese hamwe.
Murakoze cyane rwose Jean Bosco murongoye ishure mwotwibutsa ingene ryitwa?
Ya twavuze ko ryitwa Lycée Communale Mugano.
Lycée Communale Mugano ngaho i Muyinga mugira umunsi mwiza kandi mubandanye mubwira n'abanyeshure mu muyobowe kuza barumviriza ijwi rya Amerika ibiganiro byinshi by'abajene ducisha ko bishaka kugira ico bibunguye mugira umunsi mwiza.
Namwe murakoze.
Twese kandi na Elias ku yindi murongo wa telefone. Elias Kaz
kumwe murakoze. Diane kuma kaze ku ijwi rya Amerika tukaba tubahaye na mwiriho.
Uhereye ga Elia
Bujumbura mu Burundi
haravugwa amaki Bujumbura
ati kibazo banaki hari cyane sinzi ko hari izuba ryarire hamaze iminsi hari malariya nyinshi cyane sinzi igituma
mu bice bitandukanye bya Bujumbura canke ni mu turere tumwe tumwe
agace ko ngaha mu Kanyosha. Yego nabonye duhurira n'abantu benshi cyane kwa muganga na jewe cyo niyo narindi.
Urayigwaye nawe none?
Yego me ndayigwaye.
Imisuhuko. None hari ico ariko aravuga kiriko kirakogwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo ituze ko rimwe na rimwe iramutse yitre ntihaba habuze imvu hari bishanga ushobora kuba ari vyinshi canke iki hari kiriko kirakogwa?
Ico niyumvira ku ruhande rw'iwanje nibaza yuko kubara akazuba kari kamaze iminsi kakaka cyane karenze ku buryo hasi ata muntu yashobora kuhonyora hata kirato yambaye urumva ko bwarubushuhe burenze jewe nibaza ko ari cyo apfa ko mugabo muri iri joro haguye akavura gakeyi ubushuhe bucya buragabanuka turyamye tuca twumva hameze neza ngira nicyo byapfa kandi.
Ariko ubundi malariya ubushuhe sinzi ko ivyo ku ruhavyo jamo mbwa bushuhe ntibushura gutera malariya kuko urumva icitegwa no mubu kandi mubu ufise aho winyegeje haba mu shamba canke haba mu mazi y'ibizibazi.
Onye nibaza uko onye by'uburuhe canke by'intuzenye by'imibu aho yinyegeza gusa jewe ndaryama mu musegetera sinzi yuko aricyo naho yobiza iyo mibu jewe ntabyonzi.
None warapompesheje umusegetera ngo nyuma y'imyaka ibiri burya wari ukwiye guhindura. Eliya umaranye imyaka ingana gute umusegetera wawe?
Bebwe twebwe nisuhindura imisekera cyangwa ngo tupomeshe turagera gusa turamesa ukagira isuku gusa hambwa kisubira ukabamba twebwe nk'ibyonye ntabyo twari tuzi yuko upomeshe.
Uravugana na muganga kubwire kuko iyo umeshe ukuramwo umubu, ukuramwo untunge, ukuramwo umuti. Hama rero nuwo mubu uje uramutse uronkaho aho winjirana urumva ko atamuti wica umubu urimo ntacuba wikingi.
Okay, murakoze.
Barahanura koza urabaganga barahanura koza hindura umusegetera cyangwa ukapomesha uko imyaka ibiri iheze uraja kwa muganga sura gusigurira Elia.
Yego hama akandi kabazo mbere yuko dusezerana.
Mm.
Twebwe tutari bwaronke WhatsApp ntidushobora kubakurikirana muga twarumvise nk'ufite WhatsApp ko ashobora kubakurikirana fo yandayiziga muri ino minsi nashaka mutwibutse aho tuzoca duca kugira tuze turabakurikirana.
Elias nta ijwi rya Amerika ntigigeze rishiraho ubwo buhinga, turafise WhatsApp y'akazi n'ivyo ariko ntiturashiraho urwego rwo guhuza abakunzi bacu. Ico tumaze kubona nuko hari amagroupe atandukanye WhatsApp umwe agenda agashiramwo abo bantu yipfuza, ni menshi cyane ntiturashobora gutororokanya bose ngo tubahurize hamwe bakaza barahanahana ayo makuru bayakuye bayakuye kuri site yacu ku rubuga rwacu rwa internet. Ariko aga telefone ushobora guca ko kugira ngo udutore kuri WhatsApp, reka ndakakubwira ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Iyo ni WhatsApp yacu.
Ego ndahejeje kuyandika, murakoze.
Urakoze, ugira umunsi mwiza kandi misuhuko. Kamararia uzoduhamagare mu ndwi izatubwira ko kakuvuye ko.
Ego nabonye kubahamagara mengo biroroshye naho tutaba turiko turabumviriza kandi turabashimiye.
Urakoze cyane gose Elias.
Yego.
Sasa na Victor kuyundi murongo wa telefone. Victor na uratwumva?
Ndabumva Diane, mwiriwe muraho.
Turashima turashima. Uherereyeho nawe?
Ndi mu Rwanda Nyamata.
Nyamata haravugwa make.
Ah, turaho akazuba karaho, imvura ntabwo iri kuboneka neza. Ariko nyine biragenda.
Ni hose kuri no mu Burundi ndumvise ko baratubwiye ko akazuba ari kenshi. Ego, nuko rero Victor na makuru tuzani yavuye Nyamata, hari ayo dufite yavuye Kigali, hari ico fisi uvuga ko twagushikije cyane.
Mbo twa twabanje kubashimira.
Mhm.
Kubera mubamwa mwaduhaye akaryo ko kugira ngo duterere ibitekerezo byacu.
Mhm.
No kuvuga ku makuru mu hamwe aragiye mucisha, hari ubwo tubura umwanya wo kubavugisha kubera akazi wenda tuba dufite. Tukatega amatwi kuri uyu munsi mu hamwe ahaye abantu. Ikintu nashaka kuvuga Diane we, ndumva ko muri aka kanya hari Abanyarwanda abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ni benshi baba bateze amatwi radiyo. Hari ibintu bimaze iminsi bivugwa kuri AU niba ari International Free Trade, ubucuruzi bwambukiranya imipaka ko umuntu bacuruza hatabayeho amatagise n'ibiki byose. Hari ibihugu bimwe byabisinye, ibindi ntibyasinye ayo masezerano. Ariko iyo turebye tuba tugira ngo nk'abanyapolitike bashinzwe gukurikirana inyungu zacu, tubona kiriya bintu basa nk'aho bibereye mu makinamico. Kubera n'urugero nko mu bihugu bikikije hano, kugira ngo ukure nka Nido, uzi Nido y'amata yo kunywa?
Yego.
Nko mu mujyi wa Goma kugira ngo uyinjize hano mu Rwanda, uba usanga bigoye cyane, igikwembe, igitenge cyo kwambara n'ibindi ibyo ari byo byose baragusonesha, ukumva ikibazo kiravuze. Ni hano mu bihugu byose duturanye, niyo East Africa turimo, twita ko turimo. Ntabwo ushobora kugenda gukura ikintu i Kampala, ni urugero ni televiziyo, radiyo, barayisonesha. Nibaza ukuntu noneho nzava hano nkajya muri Cote d'Ivoire nkakurayo ikintu, kukigeza hano bizaba bigoye. Urava hano ukajya mu bihugu duturanye ufite icyangombwa kibyemera passport. Hano hafi cyane hatarenga n'ibirometero bingahe ugasanga aho ugiye bari kukwaka n'amafaranga y'urugendo kandi iyo amaze urwo rupapuro rw'urugendo uba warufashe mu buryo bwemewe n'amategeko nk'uko ayo masezerano ya rese pasi aba yarabaye. Abayobozi rero baba bagenda batubwira ngo bari gusinya amasezerano babona ari ibintu biba biri mu mpapuro iyo hejuru ariko kuri tere ntabwo bikora
ugasanga ntibiko birakora.
Ntabwo bikora vraiment, ntabwo bikora. Dufite ingero nyinshi, ntabwo ushobora kugenda ngo uvange ikintu muri Kenya. Ni urugero rwakunda inguzo ya televiziyo, inguzo y'iki, inguzo hano mu Rwanda babure kugusoresha.
None ga Victor, uravugana n'ababa bari kora gusoresha ukabasiguza ko hari igihe usanga n'ibyo amasezerano yasinywe ariko hakaba harimo uduce duke duke. Tuza tuvuga ati naha amasezerano asinywe. Nawe ntikizogenda ku hamiki. Ikinacho nikizogenduko uravugana nabo bakagusigurira
ariko tugomba kureba content y'amasezerano ni free trade. Nubwo aba harimo utwo dusutile nyine tuvuga ngo wende ikiniki bashobora kuba ko ari amasezerano aziguye aziguye nyine harimo ibitagomba gukurikizwa wenda tuvuge sibyo ariko ni bigoye cyane bo ikintu navuga is Africa kubera yuko tumaze gukura twagiye tuvuka twumva hari za muvoma ibiki n'ibiki ubundi nyambere kuvuga muri Afurika hataragira ikintu cya demokarasi ngo tugire demokarasi iterambere ryacu riri kure. Ibibazo bimaze iminsi muri Sudan urabizi, ibiri muri bimaze iminsi muri Zimbabwe urabizi, muri Nigeria biteguraga amatora numvishe bayasubitse ariko kuri komisiyo y'amatora bamaze iminsi bahatwika, imaze iminsi muri Congo murabizi. Igihe tutari twagira demokarasi ngo umuntu atorerwe manda ye irangire ahabererekera abandi bajyeho aterambere kuko abo bantu akenshi baba bashaka kuguma ku butegetsi igihe runaka ni nabo bakora ibibi bibangamiye iryo terambere ku bw'inyungu zabo n'ababa babagaragiye mu butegetsi bwabo.
Victor urazi rero jewe icyo numva ni ukwemera ni uko tuzogerageza tukarondera nk'abatahura iby'ubwo guhererekanya bidandaza ngira biri mu by'ubutunzi ekonomi n'ibiki bakazi bakadusigura gute amasezerano asinya ku rwego rwo hejuru aza gushika ku munyagihugu akabigira ko inyungu hama tugatahura nayo masezerano ayo ari. Urakoze cyane Victor Nyamata.
Reka ndaguhe undi rugero rumwe gato umunota umwe. Urabona ni urugero u Rwanda na Congo turi mu muryango wa CEPGL. CEPGL numva harimo inyungu zirimo na ekonomiki na ushobora umuntu wo ku Gisenyi akubwiye kwambutsa igikwembe iki kimwe cyo kwambara utagiye no mu bucuruzi baragifunga cyangwa bakagisoresha
kandi aricyo uguze ngo wambare ga Victor
uravuze
aricyo ari kimwe uguze ubwati ngiye gushonesha agashati canke kinagira ngo batange imisoro mu gihe babiboneka ko ari nka 10-20 uje kungukiramo nawe.
No, at even one if ushobora kutambutsa kimwe cyangwa se kiza ni ibintu mbese tuba twumva ba shefu bacu basinyiye mu birere ariko kuri tere ntabyo kandi kibaza impamvu bihugu 54 bya Afurika dufite AU ukumva wasi mu bihugu 17 byonyine ugasanga nk'ibihugu ni urugero byarabaye ibihugu bikikije u Rwanda bikanga gusinya kw'ayo masezerano tukiba tesegiti uzajya Burundi gute muri free trade uzasimbuka Burundi ujye muri Chade kuhahayo wagahereye i Burundi Uganda Congo na Kenya n'ahandi hafi ugasanga ni ibintu biba biri aho mu mpapuro gusa rwose abo baperezida abashefu bacu bajye bagerageza bakora ibishoboka bitwegereye naho biriya abari masikaje abari kutuma.
Urakoze cyane rwose Victor.
Urakoze.
Gugira umunsi mwiza. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaririmbo ni Feel Love ka Start B ni mu gihugu cy'u Burundi.
ko bikirara gihebuje niri kwa club nirvana na la costa beach nikuva bari bakubyindi ba boy
Nyanzwi na wewe ikaze kuri ijwi rya Amerika no mu kiganiro muri sanga uherereye ni he? Majaruguru Rwanda neza na neza he? Uduza kaju gatonya Nyanzwi mu buhinga bw'ivyuma arambira ko bakumva bigoranye kandi na je nuko bisigura ko nabari ko ratwumva bica bigenda gucyo nyene.
Aba mu kunyumva?
Ubu turakumva. Ego nuko namakuru tuzaniye canke. Sabwe?
Niyo namakuru.
Duga ku ijambo.
Yehe kuri ya munsi mukuru wa Seva ejo wundi.
Abakundana canke ko ari umunsi mukuru abakundana hakwanya abakundana.
Ako oya nabari basinzwe nyine ba yeshimye cyane. Barwaniye umukunzi.
Barwaniye umukunzi. Vyabereye.
Yaye ma ahantu mu majyaruguru y'u Rwanda.
Hanyuma bihera gute?
Kanje neba ngumva aracyafunze ariko abandi babaye nk'aho babikije muri gahoro gahoro ariko umwe aracyafunze rero cyane.
Urakoze cyane Nyanzwi ubwira umunsi mwiza na wewe. Isabwe?
Ibyiza namwe mwese n'inshuti.
Urakoze ubwira umunsi mwiza. Turafite na Alexandre ku yundi murongo wa telefone. Alexandre ikaze?
Yes.
Alexandre uratwumva?
Ndabumva cyane.
Yego, aho herere ni he?
Yes, mu Rwanda.
Na makuru tuzaniye ni cyo tuvuga kuri twagutangaje cyane.
Ni kubaza gusa abanyamurenge kwibuka babo bapfuye mwaka ushize. Bizakuba ryari?
Kwibuka babo bapfuye mu mwaka uheze.
Mwaka uheze urabona ko baguye mu muhandi ya Kiziba. Ukibaza uti ese bo bafite ubasha wo kwibuka babo bapfuye?
Kwibuka ngira ngo sinzi icyo ushaka. Iyo uvuga kwibuka ushatse kuvuga iki ga Alexandre?
Remember.
Sinzi ko bizaba bitunganijwe ariko buri muntu wese iyo awuze nibaza ngo aribuka uyu mugabo. Nuko ubwo abapfuye bapfuye mu kwezi kwa kabiri nimba nibuka neza mu 2018 hari nko mu magenekerezo ya 2020 na ubwo ngira ngo ico bazogira bavuga canke bakora muzokimenyeshwa biciye kuri radio yanyu.
Nyine bumva iyo umuntu yapfushije umuntu agira igihe cyo gusiba no kumwibuka. Ariko iyo no tugira igihe cyo kwibuka abantu bacu bapfuye ari bafite ahantu hakora kuri nta kushize turamwibuka uyu munsi musengera mbuye ibibye tuvuge n'imitwarire yo bari abo bakuye mu muhanda ya Kiziba ntabwo bafite uburenganzira bwo kwibukwa.
Ubwo burenganzira umuntu wese afite uburenganzira bwo kwibuka uwiwe mbwa nk'uko nakubwiye kwibuka abo bantu biratunganywa n'imiryango yabo bigatunganywa n'abagenzi babo ntituzi rero icyo bari ko barakora ntacyo baradutangariza ku byo bazokora mu kwibuka.
Nange ndo munyamurenge.
Uriwe ego hariko harakogwa iki? Hari ico wowe ubuzi? Kiriko kirakogwa.
Ndi nange ndyambuze.
Tuzogira ico tukumenyesheje niyo abazogira ico batunganye mu mpunzi z'abakongomani bari mu ikambi ya Kiziba babuza babo bazotunganye.
Yes.
Urakoze cyane gose.
Aka ndakoze cyane ndakoze cyane.
Ubwira umunsi mwiza.
Namwe kandi.
Ijugi ya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Trust kandi na Okelon ku yindi murongo wa telefone. Okelo ikaze? Ego twidewe twaramutse kandi twibaza ko tuza kwirikwa.
Yego, weekend nziza.
Yego, twese twese. Wowe uri kwihimbaza gute?
Jewe mbaza neza. Uretse n'imirimo ntabwo tubona akanya ko kuyimbaza, ariko muri kuri uno mugoroba batinda kuba twayihimbaza tuvuye mu mirimo.
Yego. Nuko rero hama namakuru tuzaniye cyangwa nitugira uvuga ko twagushikirije?
Nashaka kuvuga ku makuru yatambutse ku mpunzi z'Abanyarwanda zari muri Congo. Za bakorewe urugomo, umutekano wabo urahungabanywa kandi uhungabanywa n'abantu bashinzwe kuba babarengera cyangwa se abakarebye ubuzima bwabo nk'impunzi bakabubahiriza, ahubwo bakaza kuba aribo babica bakabakorera ibintu bibi by'urukozasoni bitagakorewe impunzi cyangwa se ikiremwamuntu. Ni ibintu byababaje cyane yewe, kandi nta muntu n'umwe bitababaje. Kandi mbwira izo mpunzi ni mwihangane, hari igihe kizagera nabo izuba rizabarasira. Ndibaza ko igihe kizagera, kandi Imana niyo nkuru. Ariho uwari uhagarariye umuyobozi wa Midimari mu Rwanda wigeze kuvuga ngo yari yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru kuri Voice of America kuri iyo radiyo yanyu, avuga ngo mu Rwanda nta buhunzi, nta mpunzi zikiri hanze y'igihugu. Nge kuri gene ntabwo nemeranya nawe, ntabwo twemeranywa. Nge ndemeza ko nta na rimwe ubuhunzi buzigera bucika ku isi, kandi keretse umunsi Yesu yaje kubamwemera nibwo ubuhunzi buzacika. Nibaza ko hariya rwose ntago ari ukuri, numva ko yibeshye, baribeshye cyane, ntago impunzi zacitse ku isi. Nta nubwo mu Rwanda ikibazo cy'impunzi kizigera kinarangira, ntizizaburagunga kandi n'igihe zidasohoka igihugu zihunga.
Murakoze, ugire umunsi mwiza. Okelo,
murakoze. Reka mbasaba akantu gato.
Ego,
mwasoreza ku karirimbo Victor ka Arakeri.
Victor ka Akri reka muhinga bw'ivyuma bagirageze, ariko tutakaronse ha urugwanko. Okay,
ntabwo byari urwango, katabonetse
ntacu, turaza kugerageza tukatoye, turakakina tutagatoye naho ntakunze.
Murakoze cyane.
Kugira umunsi mwiza. Turafite na Inyase ku yindi murongo wa telefone. Inyase, ikaze.
Yego, ndabaza
byishimye. Uherereye Gahinya? Nyamirambo aravugwa maki, kandi ucuduze icwe.
Nyamirambo ameze neza, izuba ni ryinshi, nanga Kigali kapitari ubushyuhe.
Akavura mugaheruka ryari? Nuko rero hama n'amakuru tuzaniye canke n'ico ufite uvuga kuyo twagutangarije.
Nagira ngo ndatashye inshuti n'abavandimwe.
Batanu, kuko ntitwari mu mwanya wo gutasha.
Nta kibazo, murakoze. Abantu nacyo papa wanjye witwa Twagira mu Nguganda Amasemu uri mu Bugande. Nasoza inshuti yanjye bita Mutashe Majan, umukunzi wanjye. Nasoza n'abana twiganye mu karere ka Ngororero, umurenge wa Gatumba, anubita kuri Groupe Scolaire ya Rusebeza.
Bose ukabifuriza iki?
Abifuriza kuzatsinda amasomo yabo neza, kandi bakayakurikirana bashyizeho umwete, kuko
urakoze cyane rwose.
Murakoze namwe.
Urakoze cyane rwose Inyasa.
Ndabakunda.
Urakoze cyane. Akaririmbo nifata ka Shali na Nina ni mu gihugu cy'u Rwanda.
Mama, go to the hora, no, 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 kuza wowe ni heye na kwihawe se ni wowe mbona mu maso nkabona nawe musa wowe ni heye na kwihawe se chonga bata unkomeze bata nunda kure oh bata unkomeze baby bata 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 bata
Njuge mika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda twese na Frederic kuyundi murongo wa telefone muri muri sanga Frederic Ikadze.
Yaro
Ikadze kujuge America.
Wabana gatamiri wa munyamakuru.
Ego auherereye.
Ere Kampala Uganda.
Kampala Uganda maja hehe neza na neza.
Aho bita ku kayanja kakabaka.
Mhm. Na makuru tuzaniye canke nico ufite ubuga kuyo twagutangarije.
Kena kwa 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 makono nungi si maatanga je mwini ndi hezi
mhm
yoni kila nye mwenye kiwa yu agatogo asa ya shindu mgambi mwenye yu mgambi mgambi mshasha
mhm
kwa makono kwa kwa kwa
Frederic, telefone yawe nukuri turiko turayumva. Uratwumva wewe ibiguma bishikagurika ushoboye kuguma hamwe byo gifasha. Uti rero ngo wari kuraterera intege ya gato ngo wasa ku mugambi we mushasha witwa Congrès National pour la Liberté CNL mu Funyafunyi. Frederic utwihanganire cyane telefone yawe biracikagurika cyane ariko nuko ico twokiriza no kubushikira nganje b'intware hagati mu gihe cy'u Burundi hari kwa kane bwari ku uyu mugambi Congrès National pour la Liberté ni SNL mu Funyafunyi umwe politike atabwa rumwe na leta y'u Burundi ariwe yagatongwasa umushinga mateka gatongwasa rero mwo mkwiuka kwa gisaba gutanguzwa umugambi we mushasha ari yashatse ko kwitwa FNL amizero y'abarundi akushikira nganje bura mwandikiye buvuga ko atamigambwe igira amazina ashusha agatongwasa yavuze ko kubona yemerewe gukora umugambi we mushasha ari intambwe ikomeye kuri we kuko ngo hariho n'abanyanyi bibo bahora baturatuzwa mu gihe basanzwe ariko arakura bakavuga yuko ataburenganzira bafise bwo gukora turase Bertrand ku yundi murongo wa telefone Bertrand Kadze Bertrand uratwumva
Hello
uratwumva
Zukuri. Isawa tujyo he cyane ubi twari abirindiye kera hari hazo hesha tubirinda ko bo mushiramo nawe nyine ngo yitoze.
Inde yitoze.
Gwasa.
Nta byo kwitoza twavuze ko yemerewe umugambwe mushasha wemerewe gukora ku mugaragaro. Udusamiye hagati muri sanga kwa gatandatu mutubwira amakuru abari ko ravugwa hiwanyu yo mwiboneye canke mugashikiriza ibyo mugona kuyo twabatangarije. Mhm. Betra twumva. Betra ni turi kumwe. Organize nawe ikadze. Organize uratwumva wewe? Sinzi ko ari ku ruhande rwacu ama telefone ameze nabi canke ku ruhande rwabo turiko turahamagara haragera igihe tukawumva ikindi gihe ntidushobore kubumva ijwi rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga.
Muzika nkukunda baby you know better uwo nifuza guhora ndeba tumepanda milima tukashuka mabonde wawili kwa mapenzi cause I love you Usamjarila bana
Baby I go Extra miles Would you come with me?
Ndakukunda sivanga
Uzabana
kuri Nyamikazi
papa sinzuri
sinikize mwanga sicho sicho shenge wirira shenda she
Kagundi nabona wankunda nawe cheriwe ndaje buryo bikanga ibumoso bikanga bahagara uzamjanira bana
bibi ako somaza Would you come with me? Ngakukunda sibanga
Ngakukunda sibanga
Ngamikazi wifanda
Ngakukunda sibanga
Ngayafika ndalin
Utakapa sinzuri
Sinikize mwanga Sito Sito Ngabona sisa mbana ndo Sito anje
Tukavana, Tukavana Mamu, Mami, Lamu
Turafite Nkurunziza kuri murongo wa telefone Nkurunziza ikaze
Ego
Ego, uherere he?
Jeni iwe mukirundi busoni
Ibusoni haravugwa make
haravugwa inzara nyine mu banyagihugu kubera akavura ntikaguye neza ego
nikaba biko bigenda gute none hagico barashobora kuronka abafashisha abo bugarijwe n'inzara canke bari baranatangaje ko ariho amaze guhunga iyo nzara mu gihugu cy'u Rwanda
no kuvuga bariko barigikora koko nko muri iyi minsi ngahe abanyagihugu barabagarukiye ko baraba imfungugwa
ego nuko rero hamba vyo nzara hari andi makuru wari udufite no musa canke tufise kuvuga kuri yo twagushikirije
oya nta andi makuru mfise atomoye cyane kuko kubera ko aya ariko aravuga cyane nayo yerekanye niyo nzara
mbega none ni nzara iri mu makomune yose canke ni za busoni gusaga nkurunze
ego ni gice cya busoni ni gice cya busoni gitoya ki izuba rikunda kwaka kubera imvura nikunda kugwa ibice byose byo muri komune ya busoni
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho busoni
ni ukuri muragize neza cyane rwose
kubwira umunsi mwiza nawe
namwe
Nikipanda za panda, nikipiga moja waruka Nikipiga mbili, unajiuliza huyu nani Na 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 My name is Satura, I'm from Kenya Empire Satura, I'm from African South Niki cheki na cheki na bamba na waka na wata kwa suri Bichampure do yangu na mimi na fanya mambo maku It's me Hakuna wengine It's me Aye Satura mabate na mawi Oh satura mabate I'm a na 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 na
muminota itarenze 10 gusa turaza kuba dusozereye ikiganiro muri sanga 10 munsi muramenyere ko kuwa gatandatu tubahakanya kugira ngo mushobore kutubwira amakuru avugwa ahiwanyu ushaka kuri kumviriza ijwi ry'America wabo uri ku rugendo cyangwa uri mutundi ukwise ka WhatsApp ratubifatuka guhamagara WhatsApp yacu ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ushobora kandi no guca kuri Facebook ariyo VOA Radio yacu ukaturungikira nimero zawe naho nyene turaguhamagara kugira ngo tubwire amakuru avugwa ahiwanyu muri muri sanga kwa gatandatu ya mari umwanya wanyu tose na Rukundo kuri ndi murongo wa telefone Rukundo ikaze
yego murakoze
yego aho herereye Rukundo
nde muri leta muri ayita muri leta zunze ubumwe za Amerika
ni amakuru tuzanye canke n'ico ufite uvuga ko itwa gutangarije
ya ni cyumviro ufite ko bipanye na makuru ngenda numva
ego
ya icyumviro nuko nyene mukuye kugwiza ibiganiro kubyerekeye ihindagurika ry'ibihe n'ingene ubutunzi bw'igihugu bwiyongera kandi abantu babandanye baba benshi urabyo kwaruka kwa Afurika ingene rushiza kugenda ruhangayika ya icyo nicyo nagomba mvuge kuko urabye nta kintu kiri ko kirakogwa kugira ngo umuvuduko ubuzima bw'igihugu buriko kugira ngo urabe kubirabandanye
yego
kuko nigeze kumva umutegetsi umwe niwe yari kari yamamaza avuga ngo naho wogenda ngo mwisinze mango Burundi ngo nakaho kukeza ngo gafise amazi meza ngo ngo acyoshe mugabo usanga ramazambo yo kubesha kuko ajya amazi atemba mu migezi usanga ramazi yuzuye mu inzoka harimo ibintu abantu bapfa kuyanwa kuko nyine atakundi bari bugiye mu gihe mu bindi bihugu byateye imbere atamuta kimwe ry'amazi yo mu nzuzi soko bagafise inzuzi inzuzi barazifise mu kabo cyo barayasetse ya ariko ugasanga ariko aragenda wese abanyagihugu ngo igihugu Burundi ngo ufite amazi meza ngo ngo ntibushobora kugenda ugacura amazi ukayanwa mu ugasanga ni amazi harimo inzoka abantu bapfuye n'inzoka bakwara ugasanga ibindi bihugu nta munyagihugu akirira ngo ngo haye inzoka ugasanga ibyo byarasezerewe rero icyo nako ndavuga igwirirana ry'abantu ribandanya ariza mu ugasanga igihugu usa nk'uko abegwiza atunga nta kintu bakora kuko ndaraba nko ngaha muri Amerika usanga amazi avomera imirima ntabwo ari leta yayashyizeho usanga amazi atunga bayashyira abantu bakagenda bishyura buri mwaka mu bw'abantu bakarima bakimbura ya
urakoze cyane gose Rukundo ugira umunsi mwiza
ya mugabe ibyo biganiro mukwiye kugitunganya mubaza abantu babijejwe ati none muri ko murakora iki ko abanyagihugu babandanye baba benshi muri ko murakora iki ese umutegura iki ko hamwe turi na basogokuruza tuvuka babimisha isuka none n'ubu akaba ari isuka none bariko bategura iki kugira ngo inzara ihagarare mu gihugu
ndemeye ko ubutumanza kubishikiriza umukuru w'igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda kazuraba ingene ivyo biganiro vyongerezwa bivanye n'amasaha ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda risanzwe rifise yo gukora urakoze Rukundo tose kandi na Cedric kuyundi murongo wa telefone Cedric nawe ikaze mwaramutse mwaramutse twe ni mwaramutse ariko mwiriwe ntacu itugira turaza kwiriga ego Cedric aho uherereye urahinduye akazina ko wari wahamagaye umenga witwa irindi
Ariko ni Cedric. Ariko ni Cedric.
azokora ku gato kiwe.
Ico kibazo mu kiganiro twagiranye narakibitwara kimubajije yavuze ati gukora muna ni ntacho bidutwara ariko ntiheragira kuko ari ikintu umuntu avuga hageze mu matora bibaye ngombwa n'urubuga ruba ruhari. Yavuze ati gukora muna ni ntacho byo dutwara tuzobiraba ntihagira amatora.
Ego gusa jama kenga fite nuko muri biza ishingiro rishasha difite nuko amakwaje cyanye inani ditemewe.
Ditemewe no kuvuga?
I'm going to go to the house.
Kashalina ni namu minota ibiri gusa turaza kuba dusozereye.
Ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo.
Nari mvuze ko ari zahabu Kashalina ni nariko zahabu niko kari karenganye. Aka na ka ivyo nabonye kayoya. Yoya ubundi n'iryo zina koresha mu kuririmba ariko izina giwe ni Issa Jamal ubu abarizwa mu gihugu co mu Bwongereza.
Kanye mbona abantu b'imico mibi myinshi itandukanye byo bikazana injyane mu bihugu no mu miryango bigatuma abana bawetu banatutumvikana mana tumbure nice wengena n'ubumuga bw'amaso baba mbona ibintu nka fise bibi kandi ari fisa acira urubanza bona tegereje kurucira Imbaruko bimeze banambabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbarikewe mbaye amaso banambabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbarikewe mbaye amaso banambabarira nabonye abantu bica abandi kandi batabajya Mbona nabandi bicwa nabo bashize twisi Mbona dukwisi
Nuko rero nshuti bakunza kwa ino ngaduce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi mushaka kongera gusura kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewe akaburungu kome mujahangitse muri sanga mwakoze kutwumviriza bakoze abutwayaga bose baba bari mu Rwanda muri Amerika abari muri Uganda bari mu Burundi nahandi hose mwariko muratwumviriza muherereye yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Jonathan yatufaje mu hinga bw'ivyuma nanje Diane nahaze twari kumwe tuze kongera igihe c'isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda kugira ngo tubashikize amakuru azoba agezweho mandanye kuranirwa mu banyu no mu vyanyu muri makuru tugiye kwatororokaniriza harimo ayajanye n'amatora yo mu gihugu ca Nigeria yegeje inyuma ivyo bitekanizwe kwa buno munsi ariko umurwujeje gutunganya amatora muri ico gihugu wavuze ko ayo matora yungurujwe ku munsi wa gatandatu basiguye ko babikoze kugira ngo bashobore kuyagira amatora yizewe na bose kandi arimo umuco ari kumwe mu bagize komision yijeje gutunganya amatora muri Nigeria tashimye ko amazina yiwe atangazwa yabwitorokanizo ry'amakuru Reuters yuko hari ibikoresho byinshi bitari bwashikane mu tuzu twitorero mwakoze kutwumviriza turongera mu makuru yo hanyuma turasigiye kano karirimbo slowly come it
Attention, 'cause you got my affection.